mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro ncutse bakunze muri kumwe natwe miganiro by'ino munsi dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona. Ikibazo cy'impunzi z'Abarundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bivugwa ko bashaka guhunguka gikomeje kutavuga ko rumwe nabo cega.
Ikambi umutekano wacu ntabwo umeze neza cyane, sinavuga ngo urameze neza kuko abatugenda ko ntibobura nayo mamenase nako gatotezo turiko turakoregwa. Twebwe ntiduhesha, duhagaze bwuma.
Twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 70 n'umunani ari ku rwo rutonde rw'abantu basaba guhunguka kandi amaze imyaka apfuye, ndetse abantu bose barabizi yafuwe mu iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi barimo abemeza ko bashaka gutahuka, n'abandi bavuga ko kwisanga ku mazina y'abashaka gutahuka bikomeje kubabera ubupfindo. Turabigaruka ko handi hato. Mu Rwanda kandi abayobozi bane b'akarere ka Rubavu harimo ba vice-maire bompi bashize mu kato. Idonido ya makuru yose duce ku masonga ni muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahazo. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza atubwira yagezweho hirya nino ku isi.
Urakoze Diane. Hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Joe Biden yahisemo Senator Kamala Harris yatowe muri leta ya California kubicegera ciwe mu higanwa gikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ningingo yahimbaye abademokrate bamye basaba kubona umukenyezi w'umwirabure muri uwo mwanya ubwa mbere mu mateka ya Amerika. Harris w'imyaka 55 yatowe kuba umusenateri mu 2016 inyuma yo kuba umushikiriza manza mukuru muri leta ya California. Harris yari yarahiganywe na Biden mu matora y'ibanze yo kurondera umukandida azoserukira umugambwe w'abademokrate mu matora yo mu kwezi kw'11 uyu mwaka, ariko yahisemo kuvamwo kubwo kubura amafaranga kwiye y'imyiyamamazo. Nta mukenyezi arigera yicara ku ntebe ya perezida canke icegera ciwe mu mateka ya Amerika. Abakenyezi babiri baharaniye muri kahise ikibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu mu migambwe ibiri ikomeye aha muri Amerika nta mahirwe baronse. Abo nabo ni umudemokrate Geraldine Ferraro mu 1984 hamwe n'umurepublikane Sarah Palin mu 2008. Imigambwe yabo yahavuye itsindwa mu matora ya perezida. Perezida wa Namibia Hage Geingob kuri uyu wa kabiri yaravuze ko indishi y'akababaro Ubudagi bwemeye gushumbusha icyo gihugu ku bwicanyi abakoloni babwo bakoze ari nticantikize kandi kwiye kongerezwa. Abakoloni b'Abadage bagirizwa kuba barishe hafi abantu 65,000 babasangwa butaka b'abaherero n'aba nama hagati y'imyaka 1994 1998. Abahinga mu bya kahise baryise ihonyabwoko rya mbere mu kinjana cya 20. Mu mwaka w'2015 iryo hihugu bibiri byaratanguye ibiganiro byari bitumbereye ku Budagi busaba imbabazi kandi bukemera gushumbusha mu gutanga ifashanyo y'iterambere. Kugeza ubu Ubudagi ntiburemera gusaba imbabazi kuri ubwo bwicanyi. Bwaremeye ubwo bwicanyi abategetsi b'abakoloni bakoze bwemerera Namibia kuzoyifashisha ifashanyo y'iterambere. Imigwi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira agateka ka muntu muri Zimbabwe baraneguye ico bise uruyeri n'urwenge y'intumwa zarungitswe na Afrika y'Epfo muri ico gihugu gutohoza kwihunyangwa ry'agateka ka muntu. Afrika y'Epfo yarungitse izo ntumwa inyuma y'aho abajejwe umutekano ba Zimbabwe bahagarikiye abatavuga rumwe na leta bongera baburizamwo imyiyerekano yiyamiriza leta bari bateguye. Ariko izo ntumwa zarabonanye na perezida wa Zimbabwe ku munsi wa mbere zitahuka zitabonanye n'urundi ruhande. Afrika y'Epfo niyo iri ku ntebe y'uburongozi bw'umuryango umwe bwa Afrika muri kikiringo. Yari yavuze ko izo ntumwa zizokumviriza uruhande rwa leta ya Zimbabwe hamwe n'abandi bafise uruhara mu gihugu. Ubushinwa bwarafatiye kuwa mbere ibihano abashinga amateka 11 ba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abakuru b'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. ibihano kubaye kwihora ibihano Amerika yafashe mu minsi itatu iheze ku mutegetsi akomeye wa Hong Kong Carrie Lam hamwe n'abandi bategetsi icumi bo muri leta y'iyo ntara Ubushinwa bwita iyabwo abanyepolitike bahanwe barimo abasenateri b'abarepublikane Ted Cruz na Marco Rubio hamwe n'abandi barepublikane bane ariko Ubushinwa ntawe bwahanye muri leta ya Trump umuvugizi w'ubushikiranganji bw'Ubushinwa w'imigenderanire n'amakungu Zhao Lijian avuga ko abo bashinga amateka bagize uruhara mu bihano byafatiwe Ubushinwa yerekeye Hong Kong Zhao ntiyavuze ibihano bafatiwe ariko senateri Rubio Cruz hamwe na Chris Smith mu kwezi guheze barahanywe n'Ubushinwa nyene ku bihano babufatiye bijyanye n'uko Ubushinwa bufata inkehwa zo mu bwoko bw'aba Uyghur icyo gihe abo basenateri bimwe uburenganzira bwo kujya mu Bushinwa
arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru y'ijyanye no ku isi adushikirije yose ndayibutsa ko muyasanga ku rubuga rwa interineti rw'ijwi rya Amerika ari rwowezi itatu akaburungu radio yacu vowa akaburungu com
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Urutonde rw'impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mahama mu Rwanda zivuga ko zishaka gutahuka rubandanya kwiyongera. Ubu abari ku rutonde rutari ko ruvugwa ko rumwe barenga ku 600. Hagataho bamwe mu biyanditse kuri urwo rutonde bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe mu gihe hari n'abandi badatahura igituma baruriko ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ugo rutonde rukije habona gwari kwimpunzi zirenga 300 zifuza gutahuka zivuye mu ikambi ya Mahama irimo abarenga 260 inyuma y'indwi imwe ugo rutonde ruramaze kwiyongera ruriko abarundi barenga 600 nikibazo giteye impari n'uruhagarara muri yo kambi hagati y'abashaka gutaha n'abataravyumvamo nkuko amakuru ava yabivuga abakabiri bagiriza ba mbere ko bahemutse abandi nabo batina uburenganzira bwacu gutaha bamwe muri abo bemeza ko ubu umutekano wabo ubangamiwe ijwi rya Amerika rimaze guhamagarwa n'abarenga 10 bavuga ko badatekaniwe umwe muri bo yarakubiswe n'abantu bataramenyekana mu ijoro Serebusi yatunga Imana n'umwe muri batanu biyemeje guhimiriza abandi gutaha
bo amamenase arateye ubwoba cyane kuko yakubakwa mu nyamakuru ngo badutere ivyatsi ngo twakoze ubwo rwandiko ngo kuko ikintu cya twakoze ngo kitabaho nkabwo umutekano wacu ntabwo umeze neza cyane sinavuga ngo urameze neza kuko abatugenda ko ntibubura nayo mamenase nako gatotezo turiko turakoregwa kandi tukaba tubonatemwa n'abantu bibihangange
basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa bagezaho basaba nuko bokungururizwa ahandi gusa bemeza ko batarota bisubira ko ku ngingo bafashe
twebwe ntiduhesha ibintu twakoze ni risque twafashe twebwe duhagaze bwuma kugira ngo n'imiburiburi dusubizwe uburenganzira kuko uburenganzira bwo kwitwa umurundi turacabufise ariko icyo bukoresha ntacyo butumariye rero uyu munsi turashaka ko dusubira mu gihugu tukongera tukicwa abarundi by'ukuri tukicwa impunzi ntidushobora guhesha naho umuntu yovuga ngo yokwica u Rwanda twararushimiye kuko u Rwanda rwaraduhaye umutekano rwaraduhaye izo dufungura bafatanije na HCR
abo bifuza gutahuka barandikiye ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda basaba gukingirwa ntitwashoboye kuronka ubuseruka ibiro vya ambasade ariko umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye yaremeje ko amakenga y'abashaka gukingirwa bayabonye ubuserukizi bw'impunzi imahama buremeza ko icyuka atari ciza bugasaba abafise ubwoba kwitura inzego zibishinzwe z'umutekano HCR n'abaserukizi bushikiranganje bujejwe impunzi muri yo kambi gutyo bashikiriza ingene babangamiwe maze bakingirwe ico bikoze hari n'abandi bavuga ko bashezwe kuri urwo rutonde batagishijwe inama
Bojewe nkibona nkindi ku rutonde rw'abasavye ngo guhunguka. Nagize ubwoba ndatengugwa avuga ati ibintu uko nigeze ndabisaba ko jewe nibyo nahunze bigihari mu gihugu. Ubwo twaguye mu kantu
twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 70 n'umunani ari ku urwo rutonde rw'abantu basaba guhunguka kandi amaze imyaka apfuye ndetse abantu bose barabizi yafuwe mu iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama.
Serebusi yatunga Imana amenyesha ko n'iryo ari terabwoba rikorerwa abiyandikishije.
Mu babanyi babajya abantu harimo abantu bagenda babatera ubwoba bababwira yuko ngo batazongera kuronka imfashanyo yo muri hasere. Izimfashanyo z'ibifungurwa n'ibindi turonka mu makambi nico kiri mu byo mwibi by'amamenase mwibi ntambamye turiko duhura nazo.
Muri Tanzania hoho impunzi z'abarundi zisemerera ko ziriko zitahukanwa ku nguvu. Urwaruka ruserukira impunzi ziri mu makambi ari muri Tanzania, mu Rwanda no mu Buganda bandikiye urwandiko perezida w'Ubuganda Yoweri Museveni nk'umuhuza mukuru mu matati yatumye bahunga kugira ngo abatabarize. Bivuze Imana Gentil Plaisir n'umwe mu banditse ubwo rwandiko.
Twamwandikiye tumwereka kandi twiyamiriza amabi ariko akorerwa bene wacu bari mu gihugu cya Tanzania. Twamubwiye ibyerekeye inyuruzwa rya bamwe bamwe mu bahungiye mu gihugu cya Tanzania, gufungirwa ubusa, itotezwa, iterabwoba no gusamburikwa ko rigirwa na leta ya Tanzania. Ibyo byose bakabigira kugira babatahane ku gahato. Twaciye tugira ko tumwereka ko ikibazo catumye impunzi zitazikomoka igihugu c'amavukiro kitarahera. Twamusabye ko yofasha guhagarika iryo totezo ariko rigirirwa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania. Tukaca tumusaba kandi ko yobandanya ibiganiro hagati y'abarundi ari naho hazovugirwa itahuka ry'abarundi atagahato.
Ico bikoze ishyamba mpuzamakungu gita impunzi muri Tanzania yoyo rirahakana ko atawe ritahukana ku nguvu. Edward Ogora umuvugizi wa HCR muri Tanzania mu butumwa bwanditse yabwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ko HCR rishigikiye abatahuka ku gushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro. Ibitigiri bitangwa na HCR byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ari hafi 300,390. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tukiri mu Rwanda, abayobozi bane b'akarere ka Rubavu barimo ba vice mayor bompi bashize mu kato inyuma yaho bigaragaye ko bahuye n'umuntu yanduye virusi ya corona. Ibiro vy'izo ndongozi vyugawe kugira ngo bishobore gupompa. Ino nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo hanyuma. Ariko hagataho tukivuga ku vya virusi ya corona mu karere ka Rubavu, ibitigiri vy'abandura bikomeje kwiyongera. Ibi bikaba byatumye mu ntango zino ndwi hafatwa icemezo cuko amasengero yose arimo yakwije ibisabwa abandanya kugarwa. Claude Ganza Munyamagana araduye inkuru irambuye.
Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo ku itariki 29 z'ukwezi gushize kwa 7 yemeje ko insengero zemerewe gukora serivisi z'ingenzi hakurikijwe amabwiriza yatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Aya mabwiriza ateganya ko mbere y'uko urusengero rwose rusubukura gahunda z'amasengesho n'amateraniro, inzego zirimo izibanze n'izindi zibanza gukora igenzura zireba ko ibisabwa byose mu kurushaho kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona byubahirijwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bwasanze hari insengero 18 zujuje ibisabwa kugira ngo abantu baterane hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, ariko ko imibare y'abanduriye virusi ikomeje kwiyongera muri aka karere ku buryo hari impungenge ko guterana bikomorewe bishobora gutuma imibare y'abandura COVID-19 barushaho kuba benshi. Bwana Deo Gracias Nzabonimpano, umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe iterambere ry'ubukungu,
nagira ngo rwose dusubize amaso inyuma kuvaho rubaviviriye mu kato. Imibare y'abarwayi yagaragaraga ikiri hasi cyane, haba ari mu bigo twashyiragamo abantu by'agateganyo, haba ari amahoteli babagamo dukurikirana ubuzima bwabo babaga bavuye hanze y'igihugu. Ariko nyuma yaho imabwiriza yemereye ko dushobora guterana tugasenga, uburwayi bwagiye bugaragara muri za centers dushyiramo abacuruzi bajya Kongo bakagaruka, imibare yariyongereye. Tumaze iminsi igera kuri 3 genda tubona abantu barenga 10 ku munsi. Havutse rero impungenge zemeranyijweho n'inzego zose yuko twabanza tukitonda neza tukareba tutaza guhuza abantu bagasenga, harimo n'abavuye Igoma baje gusenga baciye mu nzira zitemewe n'amategeko, tukaba dushobora kubona ubugandu bwihuse mu kanya gato.
Ubuyobozi bw'aka karere buvuga ko amahirwe hari uko abandura bagaragara hanini baboneka mu bigo bakurikiranirwamo, akaba ari naho bapimirwa. Buvuga ko buri cyumweru bakorana n'inzego zitandukanye zirimo n'abahagarariye amadini n'amatorero mu gusesengura imibare y'ubwandu bushya haribwa niba amadini n'amatorero amaze kuzuza ibisabwa yakomorerwa.
Iyo tubonye iyo mibare rero uko cyagaragaye ikomeje kugenda isa n'itubuza gutinyuka gusenga.
Ubuyobozi bw'ihuriro ry'amadini n'amatorero akorera mu karere ka Rubavu uvuga ko bwakiriye neza icyemezo cyo kuba baretse gusubukura gahunda z'amasengesho n'amateraniro kuko icyorezo cya virusi ya corona ntawe kitareba. Pastor Felix Gakunde ni umuyobozi wungirije w'ihuriro ry'amatorero n'amadini byo mu karere ka Rubavu.
Nta mpungenge nimwe twabyakiriye kuko ikibazo ni cya twese. N'inama twarayikoranye n'ubuyobozi bw'akarere, hari igihe bari batwemereye gutangira ikira cy'umweru cyashize, kugeza inyuma kubera nyine iyo mibare n'ibyo ubuyobozi bw'ubuvuzi bubona barabisubika. Urumva rero niba abashinzwe umutekano n'abashinzwe ubuvuzi babona ko hari abantu bashobora kuba hariya hakurya baciye mu nzira zitemewe kandi bagasanga benshi baranduye, kugira ngo dufashe abaturage kutandura ari benshi kurushaho, icyo dukora turahumuriza abo tuyoboye mu matora tunabasaba cyane cyane kubahiriza amabwiriza ya Leta.
Mu nsengero zisaga 400 zibarizwa mu karere ka Rubavu, 18 ni z'ubugenzuzi bwerekanye ko zujuje ibisabwa ku buryo abantu baterana kandi hubahirijwe amabwiriza yo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Pastor Gakunda avuga ko ku matorero atari make hamaze gushyirwa uburyo bwo gukaraba intoki, ibyapa bigaragaza uburyo bwo kwirinda, imiti yo gusukura no gutera muri buri rusengero nyuma ya buri masengesho n'ibindi agarukaho.
Ni intera, ni isuku, ni agapfukamunwa, no kwirinda kuramukanya, guhoberana no gushyiraho isuku inyuma y'amateraniro yose ku koza urusengero duteramo n'imiti. Hari uburyo bwo kugwarejisitara abantu bakiri mu mago, umuntu akaza azi amateraniro ari bugemo, hanyuma akaba serivisi nibura eshatu.
Muri rusange mu gihugu hose abamaze kwandura virusi ya corona ni 2,140, abamaze gukira muri bo ni 346, naho 787 baracyarwaye. Abantu 7 nibo bamaze guhitanwa na virusi ya corona, akaba ari imibare ya Minisiteri y'Ubuzima yo ku itariki 9 z'uku kwezi. Muri aka karere ka Rubavu honyine hamaze kuboneka abarwayi 94, 25 muri bo bamaze gukira. Abakirwaye barimo gukurikiranirwa mu bigo bya Rugerero n'ikigo nderabuzima cya Nyakiriba nk'uko inzego z'ubuzima muri aka karere zibitangaza. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda kandi inama nshingamateka y'ico gihugu itangaza ko itewe impungenge n'umwe mu bagize komisiyo idasanzwe iruka gushigwaho n'Ububirigi mu ntumbero yo kwiga ibikorwa by'ico gihugu mu gihe cy'ubukoroni mu bihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere n'u Burundi. Umenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima atubwira iby'ingenzi biri mu itangazo y'inama nshingamateka yanditse.
Iryo tangazo ritagaragaza iyo mpuguki yariyo rivuga ko inteko nshingamategeko y'u Rwanda ishimiye uwo muhate wa ngenzi yayo y'Ububirigi mu gushyiraho iyo komisiyo yo kwiga ku byaranze ubukoroni bw'Ababirigi muri ibyo bihugu, ingaruka zabwo ndetse n'ibikwiye gukorwa. Rikomeza rigaragaza ko icyo gikorwa kizafasha mu gukura urujijo mu mateka ibyo bihugu bisangiye, bityo imibanire y'ahazaza habye ikarushaho kurangwa n'inyungu za buri ruhande ndetse n'ubwubahane. Nyamara Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda ikomeza kuvuga ko itewe impungenge no kuba mu itsinda ry'impuguke zizafasha iyo komisiyo, harashyizwemo uwivuga ko ari umuhakanyi wa jenoside uzwi, ufite inararibonye mu kugoreka amateka ya vuba y'u Rwanda, ndetse akaba mu muryango washyiriweho guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bityo ko Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda imenyesha ngenzi yayo y'Ububirigi ko mu gihe bikimeze uko ifite amahinyu ku bizava mu nyigo y'iyo komisiyo idasanzwe. Itangazo rigasoza rivuga ko Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda yongeye gushimangira ubushake bwayo bwo gukomeza kunoza imibanire myiza isanzwe ifitanye na ngenzi yayo y'Ububirigi. Twifuje kuvugana na Madame Donatire Mukabarisa, Presidente w'Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda, umutwe w'abadepite, ku birebana n'iri tangazo, ariko ntibyadushobokeye. Inshuro zose twagerageje telefone ngendanwa ntiyitabwaga, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyabusubije. Nubwo amazina y'iyo mpuguki ikemangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda atagaragara muri iri tangazo, ibinyamakuru byandikirwa mu Rwanda igihe na The New Times byegamiye kuri Leta biratomora ko ari Madame Laure Uwase, umubirigikazi ufite inkomoko mu Rwanda uba mu gihugu cy'Ububirigi. Uwo nawe bikavugwa ko asanzwe ari umunyamuryango wa Jambo Asebel, umuryango washinzwe na bamwe mu Banyarwanda baba ku mugabane w'Uburayi, ubutegetsi bw'u Rwanda bushinja guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ijwi rya Amerika yagerageje kubaza muri komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside mu rwego rwo kumenya niba hari ikirego cyaba cyarashyikirijwe ubutabera bw'Ububirigi kuri uyu muturage wabwo, ariko ntibyashobotse. Inshuro zose twahamagaye Bwana Jean Damascene Bizimana uyobora iyo komisiyo ntiyatwitabye, n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyabusubije. Igikorwa cy'inteko nshinga amategeko y'ububiligi cyo gushyiraho itsinda ry'impuguke rigizwe n'abantu 10 bazafasha komisiyo ya idasanzwe mu gucukumbura ibikorwa byaranze ubukoroni bw'icyo gihugu mu Rwanda, Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bije bikurikira ibari umwami w'ababiligi Philippe Leopold Louis Marie yandikiye ubutegetsi bwa Kongo mu kwizihiza isabukuru y'ubwigenge y'uyu mwaka, avuga ko yicuza ibikorwa by'urugomo n'akababara abaturage b'icyo gihugu bagize ubwo cyari gikoronijwe n'ububiligi. Kubireba u Rwanda rwo rugaragaza ko genocide yakorewe abatutsi mu 1994 cyo kimwe n'ibindi bikorwa by'ironda bwoko rwanyuzemo byose bifite inkomoko mu mitegekere yazanywe n'abakoroni b'ababiligi. Ububiligi nibwo bwakoronije u Rwanda igihe kirekire, ni ukuvuga imyaka irenga 40 kuva mu mwaka w'1919 kugeza mu 1962 ubwo rwabonaga ubwigenge. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi ziba mikambi ya Rusenda iri mu buseruko bw'ico gihugu zisaba ko Pasteur Laurent Deho Kubwayo, umuyobozi w'ishengero Pentecost Assembly of God, amaze ukwezi kose afungiwe mu ibohero rikuru rya Uvira, yagirizwa ivyaha vyo gukorana n'imirwi itwaje ibigwanisho arekurwa. Basanga ivyo yagirizwa vyose ari remenhanya. Inkuru irambuye na Vedaste Ngabo, mugenzi wacu muri Uvira.
Nkuko bitangazwa n'impunzi z'abarundi ziganje imizo muri village ya gatanu ari nayo pasteur ndiyo kubwayorora yarasanzwe atuyemo mbere yuko afungwa n'igisirikare cya FARDC gikorera Mboko tariki ya 16 y'ukwezi kwa karindwi, zivuga yuko zitewe impungenge n'umugiye mu pasteur yafunzwe yagirizwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Mauro Samuel ni impunzi yo mu Rusenda yarasanzwe asengana na pasteur ndiyo kubwayorora mu rusengero rwa Pentecost Assembly of God ruri muri village ya gatanu.
Biradutangaza ukuntu yafashwe, bavuga yuko yagirizwa ivyo bigwanisho. Ivyo bigwanisho ntaho vyigeza bifatwa en flagranderi ngo bashobore kuvyereka abantu ati ngibi ibigwanisho tushoboye kumufatana mwijoro canke kumuranga. Namba bavuga yuko akorana n'abagwanyi, abo bagwanyi bakavuga yuko yabagaburira bakinjira mu nkambi. Mbega ninde yoba yaramufashe ko hagati yaho dufise igisungusungu kirara kirakora amapatruye ku murango no mwijoro, hakaba hari igipolisi, hakaba ducungerewe n'inzego z'igisirikare ariyo FARDC. Impande yaho dufise MONUSCO ifise amapareye akomeye cyane, niyo habaye akantu aho haruguru mu misozi ibiri kirakora patruye ku neza y'abarefugee. None ivyo byose ahubwo ni bavuge yuko yakorana na FARDC, niba mwegiriza bavuga yuko yoba yarakorana na FARDC akaba FARDC ariyo aza kubitori wiwe kabijanda canke igipolisi, aho ivyo twovyemera. Numupastori tuzi tumaranye imyaka 5 dukorana turi kumwe, ntaho arigera arengana ngave ngaha nibuvira niyagiye agenda iminsi yose afise kibari cha administrateur, ahubwo bariko bamuziza utwiwe ukuntu arondera yari umuntu harima turamuzi nk'umurimyi.
Ndabiteze Imana Joseline n'umugore w'umupasteur umaze ukwezi kose afungiye muri gereza ya Uvira, twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abana 5, yatugaragarije agahinda tewe n'ubujye umugabo wafunzwe
muri no nkambi ya Rusenda kuva duhunga tuva mu Burundi. Ntabwo nta kirenga kibari bwigeze akoza ngo agiye mu bwato aragiye ni mu Burundi, yahangayikira muri Kongo nyene, ariko ari kazira karenganye cyo nosaba yuko umugabo wanje bamufungura bakamukura bakanamweza kuko baramubesheye bavuga yuko ari umuntu yitwajije ibintu by'ibigwanisho afise ibyambo ngo byambukana makoho, ariko atambwo yigeragenda ku iyo mipaka yo ku iyo kiyaga ngo ariko arambukana ibintu. Ndetse iyo umuntu yambukanye ibintu barashobora kuhandika izina ryiwe uhereye iyo kiyaga cya Rusizi kiva kumanukane kiyaga cya Tanganyika, iyo kiva nta zina ryiwe ryanditseho ahantu yoba yarambukiye. Rero ntabansaba yuko ariko ararenganywa bamufungure bamukure kwako kubwo buja bwo kubeshegwa bamubeshe ngo yitwaje afise cyambu ngo yambukanamo ibigwanisho ngo kandi ngo ajabura ngo injya z'abagwanyi, kandi ibyo bintu atabyo tumubonana naho bobazi nkambi yose iyo nkambi yose yo namweza. Icyantangaje nuko bamwagirije ibyo bintu atabyo nari bwigere ndamubonana. Yari umukozi w'Imana n'umupastori, ntabwo ari umugwanyi, nta nubwo banamuzi.
Nyuma yo gufungwa kwa pasteri ndiho kubwayorora, zimwe mu mpunzi zo mu Rusenda zivuga yuko ziteye ubwoba nazo ko zishobora gufungwa zishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo. Claudine Irakoze nawo muri village ya gatanu
sabo bagere mu mujyango ngahi wacu hariyo nabandi bari ko barahigwa tuguma twumva makuru yuko batoja hanze y'inkambi buca bafatwa ngiriza ibyo nyene
ibi
ibyo ngo mama ngo nabagwanye ngo kandi babaziza karenganye kuva mu Burundi nabo utoza mu Burundi nta kibi basize bakozeyo twaje namahoro duhunze ibyo abandi bahunze nta nikintu nakimwe
uku gufungwa k'uyu mupasteli harabavuga yuko yazize ubutunzi yarafite kuko muri inkambi yaratunze imodoka y'umugoko bwa Helix ama moto ndetse ari umuhinzi w'intangarugero ndore ko hari amakuru avuga ko yatanze 600 by'amakongomani aho yarafunzwe n'igisirikare imboko kugira ngo kimurekure ariko ntibyakunda komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda yemeza ko ikibazo cya Pasteur Rurandiho kubwayo ufungiwe Uvira hari kizere yuko azarekugwa vuba kuko ikibazo cye kiri gukurikiranwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kubera ibibazo by'umutekano muke bivugwa mu turere twa Uvira na Fizi duhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi hari abarundi benshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye yo muri utwo turere twavuze haruguru bashinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho. Vedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusenda mutara kivuye.
Tugeze kuri wa mwanya tuyibutsa kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki turatugezeho na mugenzi wacu Venuste Nshimimana.
Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'1949 mu Busuwisi hateraniye inama yo gusubiramo amasezerano y'Geneve. Amasezerano y'Geneve ateganya ibigomba kubahirizwa by'ibanze mu mategeko mpuzamahanga mu kubungabunga ubuzima bw'abasivile n'abarwanyi mu gihe cy'intambara. Amasezerano y'Geneve yashyizweho umukono mbere y'umwaka w'1949 nta mwanya yahaga abasivile mu gihe cy'intambara, ariko ibyabaye mu ntambara ya kabiri y'isi byagaragaje ingaruka mbi z'intambara ku buzima bw'abantu, ku cyubahiro cyabwo no ku bantu badafite uruhare mu ntambara. Niyo mpamvu ayo masezerano yasubiwemo. Ayo masezerano yashyizeho ingamba z'ubutabazi zubahirizwa mu gihe cy'intambara, ishyamiranije impande ebyiri zitwaje intwaro baba barwanira ku butaka cyangwa se mu nyanja, imfungwa z'intambara n'abasivile. Igice cya mbere ni cya kabiri cy'ayo masezerano giteganya uko inkomere z'abasivile cyangwa se abasirikare bitabwaho ku butaka cyangwa se mu nyanja. Igice cya gatatu kigateganya uko imfungwa z'intambara barazitabwaho. Aya masezerano asaba ko imfungwa z'intambara zifatwa kimuntu ntizivutswe uburenganzira bwazo. Igice cya kane giteganya uko abasivili bagomba kwitabwaho mu gihe cy'intambara kugira ngo habungabungwe uburenganzira bw'abadafite uruhare mu mirwano, abadafite umutwe urwana barimo cyangwa se bashyigikiye, n'abashobora kuvanwa mu byabo kubera ko akarere batuye kigaruriwe.
Akabino gaduce dusozere kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi, dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri micro mari kumena Joy Diana ni nahazi. Magbiri ya Bero ya chegeranije twemi kwizina rya bagenzi bacu twaba tubike banuye twifuriza kwandanya muranirwa muri byo muri mwo byose. Tuzongerejo nkaho twahereye.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabayi isubizo cyacu. Radio Shikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye chachu.